Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti bamwanyi mwabonye ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Aroze bigira Imana ratugezaho amakuru hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya turahera muri Sudani. Abacheche umutekano muri Sudani ejo ku munsi wa gatatu barongeye bararasa bongera barica umuntu umwe yari mu myerekano yamiriza ubutegetsi bw'abasirikare imbere y'icwa cy'uyu munyagihugu umwunganirizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire muri fi hamwe n'intumwa idasanzwe ya Amerika mu ihembe rya Afrika David Satterfield barabonanye n'imiryango yiciwe ababo muri iyi myerekano nk'uko byavuzwe na ambasade ya Amerika i Khartoum. Ubu bundi bwicanyi bubaye mu minsi ibiri kuva ku munsi wa kabiri n'ejo kwa gatatu amaduka yugaye abakora imyerekano barazibiye amabarabara mu kugarariza ubutegetsi inyuma yaho abantu indwi biciwe ku munsi wa mbere. Urufu rw'uyu munyagihugu ruciye rushikana ku bantu 72 bamaze kwicwa n'abajejwe umutekano kuva iyo myerekano itanguye. Basaba ko ubutegetsi bugaruka mu ntwaro ya demokarasi. Aba diplomate ba Amerika bategekanya kubonana kandi n'abandi begwa n'uruhagarara ruri muri icyo gihugu barimwo abakuru mu gisirikare hamwe n'abanye politike. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko afise icyizere cy'uko hashobora kuzoboneka inzira yuguruye yo gukemura ikibazo cy'intambara imaze umwaka urenga muri Ethiopia. Iyi ntambara yasize amamiliyoni y'abanyagihugu mu bukene n'inzara. Mu ijambo ryiwe Guterres yavuze ko ejo kwa gatatu yavuganye n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Olusegun Obasanjo intumwa y'ubumwe bwa Afrika mu ihembe rya Afrika. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika niryo risanzwe rirongoye twigoro two guhuza abatarabanagiza mu ntambara muri Ethiopia. Obasanjo niwe ariko arahuza impande zishamiranye kuva ahabwa ayo mabanga mu kwezi k'umunani ariko aragerageza kurondera ihagarikwa ry'imigwano hamwe n'ibiganiro. ONU yamyigabisha ko intambara mu gihe itohagarara ishobora kuzoba intambara hagati y'abenegihugu kandi ikazotandukira karere kose ko mu ihembe rya Afrika. Nayo munya Haiti yarondegwa mu rufu rwa perezida Jovenel Moise yarafatiwe i Miami muri leta ya Florida mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu. Ibi byatangajwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ubutungane. Rodolphe Jaale abaye ugira kabiri agiye gukurikiranwa n'ubutungane bwa Amerika ku rufu rwa perezida Jovenel Moise rwabaye mu kwezi kw'indwi umwaka uheze. Akurikiye umusirikare wa Colombia yakukurutse yegetswe ko icyo cyaha nawe nyene cyo kugira uruhara muri urwo rufu. Jaale yahunze Haiti inyuma y'igitero ku kirimba cya perezida acafatirwa mu gihugu kibanyi Republika Dominikani ku itariki 7 y'ukwezi kwa mbere neza na neza inyuma y'amezi 6 nyakwigendera Moise agandaguwe. Leta z'umwe za Amerika iragabisha Uburusiya ko Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse bazokwishurana n'inguvu zidasanzwe igihe Uburusiya bwotera Ukraine. Ariko Amerika ivuga ko yizeye ko Uburusiya buzobandanya inzira ya kidiplomasiya mu gutorera inyishu ubwo ruhagarara. Ibi umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yabibwiye ijwi rya Amerika aho yari i Kiev kumugwa mukuru wa Ukraine ejo ku munsi wa gatatu. Mu kiganiro n'abamesha makuru hamwe na mugenzi we wa Ukraine Dmytro Kuleba, umushikiranganji Blinken yavuze ko Uburusiya ufise abasirikare hafi 100,000 ku rubibe buhana na Ukraine kandi ngo bashobora kugwizwa na kabiri. Blinken yongeye kuko ibikoresho bya gisirikare biva muri Amerika biriko birarungikwa muri Ukraine kandi ko n'ibindi bizokurikira mu ndwi ziri imbere. umutegetsi w'umushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire yabwiye amenyeshamakuru ejo ku gatatu ko presidansi ya Amerika White House mu ndwi iheze yemeye amamiliyoni amajana abiri y'amadolari y'inyongera azofasha Ukraine mu kwikingira umwasi. Uru rugendo rwo ku munsi wa gatatu muri Ukraine ruzoshikana Blinken no mu Budage, hanyuma azoce abandanya i Geneva mu Buswisse guhura n'umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Lavrov ku munsi wa gatanu. Nayo mu makuru y'inkino z'umupira w'amaguru ziriko zibera mu gihugu cya Cameroon, abakinnyi 12 kuri 28 b'ikipe ya Tunisia baranduye umugera wa COVID-19. Ibi byatangajwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Tunisia mu gihe iyi ekipe yari mu myimenyerezo yo kwitegurira urukino rwa nyuma rwo kuri uyu wa kane mu gice cya mbere cy'irihiganwa na Gambia. Iryo shyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryavuze ko abo bakinnyi bose uko ari 12 bakumiriwe bakugwa mu bandi. Gushika ubu amekipe amaze kuronka itike yo mu gice cy'umunani gishira icya nyuma ni 18, nayo ni Cameroon, Burkina Faso, Senegal, Cape Verde, Guinea, Maroc, Malawi, Cote d'Ivoire, Gabon, Nigeria, Misiri, Tunisia, Gambia hamwe na Mali.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu, mudukurikira no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Mu Burundi, abarimyi b'ivyamwa bo mu ntara ya Rumonge bafite ingorane zo kugurisha umusaruro wabo.
Ushobora kubikura nkaho jaye muri Congo. N'ubutwe turavuga ibyeri bibura na za musterzi kabura n'ubutwe zirafatirwa hajya twitegereza. Mugabo mandarena kirabujijwe. Babiva kuki kwico kintu. Umukuru w'igihugu yaravuze ati tugiye mu isoko ya East Africa. Nimwitegure jaho kugura ibyabo, mwitegure ngo ivyo muri bushore. Niba tutobishora ngo bishoke hanze, cyo gitego. Kwenzo ari kuhahombera.
Uyu numwe mu bahinzi b'imbuto bo mu ntara ya Rumonge mu majyepfo y'u Burundi. Uku kwezi gushobora kurangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemerewe kwinjira muri EAC, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Naho mu Rwanda, abana bavutse ku bagore babasamye bahohotewe mu 1994 byabagizeho ingaruka. Aya makuru n'ayandi turayarambura mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamilindi. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC wemeza ko mu mpera z'uku kwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izaba yemerewe kuwinjiramo. Iki kibazo kirimo kirasuzumirwa mu nama ya EAC iteraniye i Nairobi muri Kenya. Mugenzi wacu Eloge Wilika neza arimo arayikurikirana.
Iyo nama iri kubera ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi yatumiwemo abashikiranganje b'ibihugu bitandatu ubugeze ubu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC barabinjira ajya amaleta yabo muri uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wawo, abagize inama nshikiranganje ya EAC, abadiplomate bakora ku bibazo by'uwo muryango, umukuru wa sentare ya EAC, uw'inama nshingamateka, umucamanza mukuru wa sentare y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko n'intumwa za Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Sakaje Chibangu waseruka intumwa za Kongo yavuze ko intambwe igihugu ciwe igeze ko yerekeza kwinjira ku mugaragaro mu muryango wa Afrika w'Ubuseruko ishimishije. Akengurukira Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ubu watwara uwo muryango ku bwitange ubwite ciwe yagize kugira ibintu byihute kandi bije mu ngiro. Yatangaje ko Felix Tshisekedi, umukuru w'igihugu cya Kongo, yizera neza ko umuryango wa Afrika w'Ubuseruko ari wo wa mbere utunganijwe neza mu bijanye n'umwidegembyo wo gutembera kw'abantu, uguhuriza hamwe mu byerekeye guteza imbere ubutunzi n'inyubakwa, guhana hantu umwimbu n'ubukomeza ubucuruzi wa ndengambibe kurusha iyindi miryango yose n'amashyirahamwe yari ku mugabane wa Afurika. Yongeye ko haheze imyaka myinshi ku mipaka y'uburaruko, umanuko no mu buseruko bwa Kongo abahaba bahanahana ibicuruzwa n'abandi banyagihugu b'ibihugu bibanyi byamaze kwinjira muri EAC. Kubwiwe ko ngisa no kwije yarinjiye mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Sage Chibangu, umuhanuzi adasanzwe wa Perezida, yatangaje ko Kongo itaje iminwa misa muri EAC. Kongo ni igihugu amahero cy'abantu miliyoni 90 bivuze ko ari soko y'abasumye miliyoni 90 ni igihugu gifise ubutunzi kama bwinshi kinafise ishyamba kama rinini rya kabiri ku isi. Kongo ni isoko ry'ibivamo ibihingurwa byinshi nka kakao hatibagiwe ubutare. Sinorangiza ntababwiye icyifuzo cya nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi cyo gusaba mu nama yimirije y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ko hajaho urwego rushasha ruzoraba gusa ibijyanye n'ibidukikije ubutunzi kama icyukurwa ry'ubutare n'amasoko ntanga nguvu kandi bikunze icyicaro kikaba Kinshasa. Niko yavuze ariko kandi uwo muhanuzi adasanzwe wa Perezida wa Kongo arazi n'inyungu igihugu ciwe igiye gukura muryango wa EAC.
L'intégration de l'Est, du Nord et du Sud.
Harukwinjira kubuseruko buraruka numanuka bw'igihugu cyacu mu masezerano rusangi tumatumanako bimwe mu bizotuma hagabanuka ibiciro byo guhamagarana kuri telefone n'ibindi bihugu bibanyi. Kongo izonagabanirizwa makori ku bicuruzwa bica ku bivuko bya Mombasa na Dar es Salaam. Kinshasa izonabyaza umusaruro amasezerano yo kugwaniriza hamwe umwansi ya EAC na cyane cyane biciye mu ntererano y'ibihugu bibanyi mu rugamba rwo kutuzimirwi inyeshamba y'abanyeko Kongo n'abanyamahanga hamwe n'iterabwoba riteye isi ibe mu buseruko bwa Kongo. Peter Mutuku Mazuki, umunyamabanga mukuru wa EAC yemeza ko hasigaye intambwe zibiri gusa kuri cumi kugira ngo Kongo yemererwe burundu kuba umunyamuryango wa EAC.
This is the eighth stage because in the roadmap
there was intambwe ya munani kuko zose hamwe n'intambwe cumi zukuzuzwa. Intambwe ya cyenda n'inama y'abashikiranganji bazosuzuma raporo izova hano. Iya cumi ari nayo ya nyuma n'abakuru b'ibihugu baziga raporo bemerere Kongo kwinjira muri EAC nk'uko byategetswe n'abakuru b'ibihugu. Ibi byose bibwirizwa gukorwa imbere y'uko ku kwa mbere guhera kandi ibi bizorushiriza gukomeza umuryango wacu tunuzuzanya hamwe kubw'ineza y'abantu bo muri EAC. Igihugu cya Kongo cyishimiye kubona mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC mu kwa cumi na kabiri umwaka uheze baremeye kongera ku Cyongereza n'Igiswahili n'Igifaransa nk'ururimi rukoreshwa muri uwo muryango kanuni. Nk'uko atankeka Kongo igiye kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize uburasirazuba bwa Afurika EAC izocigira ibihugu indwi. Kugeza ubu uwo muryango ugizwe na Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi, u Rwanda, Sudani y'Ubumanuko. Uwo muryango washinzwe mu 1967 imbere yo gusambuka mu 1977 maze usubira kwiyunga hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na rimwe utangujwe n'ibihugu bitatu gusa aribyo Kenya, Tanzania n'Uganda. Ufite icyicaro i Arusha muri Tanzania. Ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika n'ihembe rya Afurika biguma byerekana inyota biwufitiye ariko nka Somalia yarankiwe kubera umunyamuryango kuva mu 2012. EAC ni imwe mu miryango ifite isoko rinini ikaba irimwo abaguzi bagera ku miliyoni 146. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi abarimyi b'ivyamwa n'ukuvuga abahinzi b'imbuto bo mu ntara ya Rumonge bafite ingorane zo kugurisha umusaruro wabo. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, mugenzi wacu Desire Hatungimana arayitugezaho.
Ibyeri bibura na za musterzi kabura n'ubuze ko zirapakirwa hajya twitegereza mugabo mandarena kirabujije babiva kuki kwico kintu.
Uwo ni umwe mu barimyi b'ivyamwa bigizwe n'imicungwa na mandarine wo ku mutumba wa Kizuka. Uwo mutumba uri muri zone Kizuka komine y'intara ya Rumonge mu bumanuko bw'igihugu. Usanzwe uzwi ko uri mu ivyamwa vy'ubwoko butandukanye. Abarimyi b'ivyo vyamwa barababazwa n'ingene batoroherezwa mu gushora ivyo vyamwa mu gisagara ca Bujumbura. Ikitavuzwe coco no kubishora mu bihugu vyo hanze nka Tanzania n'u Rwanda, ubu bikaba ari umuziro. Bakibaza ibibazo bitari bike ingene leta ibahimiriza kwiteza imbere akabari igaruka kubabera intambamye
kugira ngo umunyi wa mandarena ashore icyo gitegwa ibujumbura abaza gusaba uruhusha mu ntara kugira ngo abone kushikara mu isoko ya bujumbura ibyo byo bayitegwa niki kugira ngo icyo gitegwa cyonyere cyo gisaba uruhusha mu ntara yo bari itegeko y'igihugu canke n'iryo mu ntara honyene yenzeho ngubuze ngushoye hanze ntibikunda kandi aho hanze ariho hozana inyungu gusumba ndetse bikanafasha ko usanga byaboreye kubiti iyo byeze mugabo nshobora kubikura nkaje muri Kongo n'utwo turavuga ibyeri bibura na za musterzi kabura n'ubuze ko zirapakirwa hajya twitegereza mugabo mandarena kirabujije tubabiva kuki kwico kintu umukuru w'igihugu yaravuze ati tugiye mu isoko ya East Africa nimwitegure jaho guri byabo mwitegure ngo ivye muri bushore niba tutobishora ngo bishoke hanze cyo gitegwa kwe nzo ari kuhahombera
inkurikizi yuko kuburabuzwa akaba ari uko baciye baburi soko uno munsi bakaba badashimishwa n'amafaranga badandaza ko kuko babishira ku ibarabara bikagugwa n'abahita barengana bitaguzwe naho bigace bipfa kubera bitabikwa
iyo ivyamwa bigeze kwera biba nyinshi cyane ugasanga ku isoko abaguzi baca bakeya ugaca usanga n'igiciro ni gitoya cyane hariyo n'indi ntambamye tuba dukunda kubona iyo zibaye nyinshi ziragoye kubikwa kandi ntizirenza iminsi ibiri cyangwa itatu zica zitangura guhishira ugasenga za bazitetse
igitoro urashaka kwigurisha 4,000 bitanu bibanye nuko kingana bitatu ibasoka yigurisha 1,000 rero usanga ayo mahera atatubutse atadushimishije kubera iki kuko yatasoko nzizi hari y'ibyo byamu
basaba leta kubarosa ihingurire nkuko yamivyemera kuva kera mu kurindira naho ikabira bafasha mu kubereka ubuhinga bwo kubika ivyo vyamwa kugira ntivyononekare
Tworonka ikintu nyezina cihinguriro bikitirwa tikoko ibivyamwa biba mu Burundi koko bitamanje kugenda hano ngo byitirwe ikindi igihugu
ko batanje hinguriro bari bavuze tukamenya ko dushaka kujya ashori kawa umunyatijewe shoye ubugunira 10 bazompaye kandi bazoyampera hamwe kandi azoza atubutse atadufasha mu bana
leta yoshya mu kuboko ikadushingira nk'ihinguriro rijejwe kuhingura umutobe kindi cya kabiri bakaturonsa uko no kozibika
imyidogo nkiyo niyo iri mu barimye barimye icamwa cy'umwembe aho nyene muri commune Kizuka baheruka bahabwa inzu y'ihinguriro y'imyembe amaso akabaheze mu nzira umugambi ukabapfuye ukivuka umwe mu ndongozi zatowe ku mutumba wa Kizuka arashishye abarimye ibivyamwa agasaba mu gihe amahinguro ataraboneka ko bo bareka bakabishora hanze y'igihugu
icokogwa mu mwanya ihinguriro itarubakwa dusaba ko bo bareka bagashora ari Tanzania canke muri Kongo imyidogo ikagabanuka kumbure kandi abene igihugu nabo nyene baca batera imbere mu gihe bamaze kubishora aho bipfuza kandi bagaca bamirwa neza
buramatari w'intara ya Rumonge konsalatore nitunga aremera ko ihinguriro y'ivyamwa rikenewe muri iyo komine ya Kizuka agahamagarira abanyarumonge gushikira uwo mugambi ariko atavuze igihe uzotangurira icyo kaba ari kimwe mu bibazo byabajijwe igihe yari yatanze ikiganiro ayishiye ku bibazo by'abanyagihugu biciye ku muhora wa telefoni
Banyarumonge murazi yuko mu kwezi kwa kane kwa gatanu tuba dufise ivyamwa vyinshi hariho umugambi umaze imyaka itanu uwo nawe ukaba uri kuratera intambwe kubaka izine yo kuzohingura umutobe vuye muri ivyo vyamwa uwo n'umugambi twese nk'intara dutegerezwa kurabira hamwe kandi tugashigikira
uwo mutegetsi nyene ntihigeze ahengeshanya gutanga icizere mu mwaka w'2020 yaramenyesheje ko ihinguro y'ivyamwa ryari rigiye kuboneka byihuta akaba yari yamenyesheje ko uwo mugambi uzocigirirwa n'amakomine agize intara ya Rumonge nayo ivyigwa byo kuraba ko umugambi ushoboka akaba yari yamenyesheje ko biriko birakogwa n'ibanki y'isi yose
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahinzi barenga igihumbi bo mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo ahitwa Kiriba Onde bahangayikishijwe nuko imashini z'uruganda rw'isukari rwa Sucrerie du Kivu zirandura imyaka yabo mu mirima y'urwo ruganda. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira araduha ibindi bisobanuro.
Bamwe mu baserukira abo bahinzi bagera kuri 50 kuri uyu wa gatatu baje gutura ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira ibibazo batewe n'uruganda rwa Sucrerie du Kivu. Bagaragaye bitwaje isombe, ibigori n'akabemba mu rwego rwo kugaragariza ubuyobozi agahinda batewe n'uko uruganda ruri kurandura imyaka yabo. Kimuka ya kweli ni umuyobozi w'abahinzi 1285 bava mu mujyi wa Uvira bagahinga kuri Kiriba muri sekiteri ya 7. Avuga yuko kuva mu mwaka w'1996 bahinga mu mirimo yari isanzwe ari y'uruganda rw'isukari rwa Kiriba, ariko muri aya mezi ubwo ruganda ruri kurandura imyaka yabo kuko nago rushaka guteramo ibisheke muri iyo mirima. Yagize ati
tunaona sikileri na ingiza mu mashini
uruganda rw'isukari rwinjiza imashini mu mirima yacu tunabatangira kurandura imyaka. Tubasaba kwihangana tugasarura imyaka yacu mu kwezi kw'icyenda cyangwa bakaturekera igihe gitoye ngo dusarure. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kubonana na meya w'umujyi kugira ngo ajye kutuvuganira batwihanganire kugeza mu kwezi kw'icyenda dusarure imyaka yacu hanyuma dusigire uruganda ubutaka bwabwo. Maria Zena nawe ni umuhinzi uhinga kuri Kiriba avuga yuko batewe impungenge n'uburyo imashini z'uruganda rw'isukari zikomeje kurandura imyaka yabo kandi ariyo yari batunze. Yagize ati
turiko tunalima tunasomesha watoto lakini kya ajabu kuona hii muhindi
twahingaga tukigisha abana ariko igitangaje nuko ibigori byacu byari bitangiye gukura none imashini ziri kubirandura. Turabasabye batureke kugira ngo tubone ibyo tuzafungurira abana ndetse n'ibyo tuzabigishamo. Aba bahinzi nubwo bavuga yuko uru ruganda rwa Sucrerie du Kivu ruri kurandura imyaka yabo bemeza yuko nta masezerano bagiranye n'ubwo ruganda byo gukodesha amasambu yago, ahubwo aba bahinzi bafashe ayo masambu nyuma y'intambara y'umwaka 1996. Twagerageje kuvugisha abagarariye uruganda rwa Sucrerie du Kivu ntibyadukundira, ariko umuyobozi wungirije w'umujyi wa Uvira Kifara Kapenda Kiki avuga yuko kuwa gatatu w'icyumweru gitaha we n'aba bahinzi bazajya kuganiriza abayobozi b'uruganda rw'isukari rushinjwa kurandura imyaka y'aba bahinzi. Ubusanzwe abahinzi benshi mu mujyi wa Uvira bahinga mu kibaya cya Rusizi bitewe n'uko aho bari basanzwe bahinga mu misozi hari imitwe yitwaje ibigwanisho ibashimuta abandi ikabafata ku ngufu. Vedaste Ngabo ku bwa Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 3994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 995 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda ubushakashatsi bwerekana ko abagore bari batwite mu mwaka w'1994 bahuye n'ihohoterwa ryagize ingaruka ku bana babyaye. I Kigali Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru irambuye.
Aba bashakashatsi bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'uturemangingo twa muntu bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura. Nibo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya Jenoside, ariko bahuye n'ihohoterwa bakaba bari bari mu Rwanda. Kugira ngo babigereho byasabye ko bapima ADN zabo nabo bari batwite bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite nabo babyaye muri iki gihe, ariko batari mu Rwanda batanafite aho bahuriye na genocide. Ubushakashatsi bwabo bwagaragaje ko amahano ya genocide afitanye isano n'impinduka sigaragara mu miterere ya ADN z'abo bagore bari batwite mu 1994 baba mu Rwanda cyo kimwe n'iz'abana babo. Ikindi ubushakashatsi bwagezeho nuko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite. Dr. Leo Mutesa uri mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje ko ubushakashatsi babutekereje nyuma yaho bigaragaye ko abana bavutse ku babyeyi bahuye n'ihungabana mu gihe cy'intambara na genocide yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 nabo bagiye bagaragaza guhungabana. Ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Tubapimye rero nibwo twabonye mu buryo bwa mbere tubona biriya bintu bitigeze bibaho, tubona yuko abana bagiye bafata uturemangingo ndangasano bakuye ku babyeyi babo babatwite twagiye tugira mu busembwa tuba turemangingo ndangasano bahererekanye banyuze muri ADN usanga abo bana baragiye badufata, kandi utwo ngutwo bagiye bafata akaba ari two dukunze kugaragara ku bantu bagize ikintu cy'ihungabana, noneho tugasanga abo bana n'ababyeyi babo barabifite. None muri cya gice cy'aba babyeyi n'ababana babo babaga hanze y'igihugu batagize ingaruka kuri genocide icyo gihe bo tugasanga nabyo bafite. Abagize ihungabana rikomeye kurusha abandi twasangaga bagize n'abana barigira kurusha abandi ari nk'abo bakubitaga abanagize bakabafata ku ngufu.
Dr. Mutesa ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'umwe mu bakoze ubushakashatsi yagaragaje bimwe mu bimenyetso abana bavukana.
Akubwira ko hari igihe umutwe ubarya bakakubwira yuko hari igihe bumva babuze mu kubura icyo bita esteem, kwiyumvamo ubushobozi, hari icyo bita depression, hari n'ikindi noneho icyo bita anxiety cyangwa gusa nk'ufite ubwoba. Ibi rero akaba ari ubwa mbere bigaragaye na za genocide zari zarabanje nako byari byarigeze bikorwa.
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'umugore umwe wafashwe ku ngufu mu gihe cya genocide akaza kubyara mu kwezi kwa mbere mu 1995. Uyu mubyeyi tutashatse gutangaza amazina ye yagaragaje ko umwana we yakuranye ihungabana rikomeye.
Bafite ihungabana cyane twebwe ari twebwe twari bateye kuko tutabakundaga. Abana babyirutse tubanga tukabakubita tukabatorokira tukabatomatiza tukabafate nk'abana bacu cyangwa tubereke n'urukundo. Abana bamwe bari barabaye ibihazi bakagira amahane cyane, n'urugero nk'uwange yagiraga amahane cyane abandi nawe akajunjamo. Kuko niba umwana avuga ati reka papa utazamubona ni ikibazo gikomeye cyane utazi n'aho ari, kandi bikakwibutsa cya kintu wakorewe.
Umuryango Sevota bita ku bagore bafashwe ku ngufu bikabaviramo kubyara imburagihe. Madamu Mukasarasi Goderive uyobora uyu muryango yumvikanisha ibibazo aba bana bagenda bahura nabyo.
Abenshi n'abana bavutse hagati y'ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwa 4/95. Hanyuma rero nabo ibisare byari byinshi, nabo bangabo bana n'abatarabonyeje kuko urazizi ko abenshi inda bazikuyemo cyangwa bakareka abana bakigendera bakabajugunya bakabarerisha ahantu badashaka ko abantu bamenya ko bigize kugira abana bavutse kuri buriya. Abana bari abantu bo mu mekonta y'abanyamujinya b'indakoreka batoga mbese bazi cyane nyine mu ntekerezo. Ubu ngubu ni abahungu beza n'abakobwa beza kuko benshi bari bamwe muri bo barimo bararangiza imibezi.
Ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka w'2012 bushyirwa hanze uyu mwaka w'2022. Dr. Leo Mutesa wagize uruhare mu ikorwa ry'ubu bushakashatsi yatangaje ko itsinda ry'abanyarwanda bakoranye harimo abaganga n'impuguke mu by'imitekerereze ya muntu, bo bakoranye harimo Professor Felicien Karege wigisha indi Geneve mu Busuwisi, Professor Rutembese Eugene impuguke mu by'imitekerereze ya muntu akaba n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, Dr. Mutabaruka, Dr. Annette Uwineza, Alexis Rugamba na Clarisse Musanabaganwa bose bo muri Kaminuza y'u Rwanda. Iri tsinda hiyongeraho abarimu ba kaminuza bagera kuri 5 baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibo bashyize hamwe imbaraga zabo ngo babashe kumenya mu buryo bushingiye kuri siyanse ibibazo bisigaye bigaragara muri sosiyete ku buzima bwo mu mutwe. Byitezwe ko ubushakashatsi buzatanga umurongo uhamye w'uburyo abantu bafite ihungabana bashobora kuvurwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwayateze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.